Mukiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uwa mbere umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yemeje ko inyuma y'itegwa rya grenade ku buterere komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura igipolisi cyakurikiranye abakoze icyo gitero babiri bakekwa kubwo bubisha baciye bahagarikwa ariko warabunguruje mu muduga arabacika nayo modoka yahavuye ifatirwa mu Nyakabiga
saha zitanu n'igice z'ijoro bafatira ngaha mu gisagara cya Bujumbura mu Nyakabiga ya gatatu muri karitsiye ya gatatu ku ibarabara rya gatandatu imodokari bakunze kwita Probox sanswe yariko imparati italiyo I-16-96A iyi ni imparati italiyo bakoresha mu kwiba ko imparati yayo y'ukuri twayiberetse imodoka bace bayisangamwo zikikaruhariyo zibiri uwitwa Irambo na Jean-Marie hamwe na Hakizimana Gaston anzwe bakoresha nkoho mu gukora ubuvuzi bwa nabi na magrenade fatira muri iyo modoka nyene nkoho Karashnikov imwe isanduku z'amasasu bibiri hamwe n'ikindi cyarimwo amasasu ashika ku 18
OPC Pierre Nkurikiye avuga ko amatohoza yabandanije muri iryo jero abafashwe baciye bavuga umukuru wabo aba mu Ruziba nawe akaba yaciye afatwa igipolisi cy'u Burundi kikemeza ko yarasanzwe arondegwa mu bugizi bwa nabi butandukanye
baciye bavuga yuko hari uwundi bakorera mukuru wabo yitwa Majambere Musafi batazira Moses uyure Moses asanzwe yari yigeze no kubarondegwa cyane kuri ubusumanye no kwibisha ibigwanisho rero nawe yaca afatwa mbere muhiriwe aha mu Ruziba basha bafatiraho imodoka izi bakunze kwita Lactis mbere basanga muri iyo modoka naho harimo n'imenote kakagozi k'abapolisi bakoresha mu gufata inkozi z'ikibi
kiretse ko uwo mugwi wagirizwa gutera igisasu ntezwa ntoke ku buterere cyakomekeje abantu 14 harimo batanu bakomeretse cyane mbere umwe akaba yari Tazimana yashikanywe kwa muganga umuvugizi w'igipolisi avuga ko uwo mugwi ukora n'ubundi bugizi bwa nabi nko kwiba bakoresheje inkoho atanga akarorero ku gitero cyakozwe mu Kinama
aho itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu nk'igihe cy'isaha 8 z'ijoro mu Kinama muri karitsiye ya Bukirasazi ya kabiri abasuma bashika kuri batandatu bitwaje inkoho zibiri za Karashnikov batera ku rugo rw'uwitwa Ndikumagenge George bamwiba amafaranga y'amadolari y'Abanyamerika ashika ku 160,000 hamwe n'umuriyoni w'amarundi telefone ngendanwa zine ni televiziyo imwe n'agasakoshi kajya bagendana mu mugongo akugira ngo ntibafatwe bariko barasubira inyuma bararashe amasasa ashika kuri 18 ariko ataco yononye
ikindi gitero bagirizwa ni cyakozwe ku buriro bwo mu Kabondo ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa ndwi mwaka 2020 ni cyakozwe mu Gihosha ku igenekerezo rya gatandatu kuno kwezi ku kazu k'idandarizo aho hose ibyo bitero byakozwe n'abitwaje ibigwanisho kandi akabatawe bakomerekeje atari kwiba amafaranga atashobye kumenyekana igitigiri n'amatelefone ngendanwa Pierre Nkurikiye amenyesha ko amatohoza igipolisi cyagize yerekana ko uyu mugwi ugizwe n'abantu benshi kandi bafise n'ibigwanisho bitandukanye oyavugira igipolisi akavuga ko amatohoza abandanya kugira bakorana nako kagwi eka n'ibyo bakoresha mu guhungabanya umutekano no kwiba bituzwe mu gisagara cha Bujumbura asaba uwo bazi inkozi z'ikibi zihungabanya umutekano ko yobishikiriza abajejwe umutekano ku neza y'umutekano w'abanyagihugu n'igihugu mu kwezi kwa gatanu muri zone Kamenge mu burara ku gisagara cha Bujumbura abantu babiri barapfuye 10 barakomereka mu gitero cha grenade ku kirabo kizwi ku izina kwa Patrick muri quartier twinyoni.